nzamba
nzambi rasamirana
amakuru makuru makuru yaranze none
nyiriwe mwese muteze yompira radio inzamba gateka kawe nikaze mu makuru 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 yaranze inondwi turiko turasozera kuri radio inzamba turi kwigenekerezo rya 2020 ruheshi umwaka wa 2021 Josine Kaze nije ngiye kuyabashikiriza sangu ikaze mwese duhere ano makuru 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 mu gisata c'umutekano umuntu umwe yarishwe wundi arakomereka cane mwijoro ryo ku munsi w'Imana uheze ku musozi wa Gahanga muri komine Bukeye iri mu ntara ya Muranza ivyo bikaba vyakozwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana
abo bantu barashwe na bigeme babiri bavukana amakuru avaho muri komine Bukeye avuga ko ari ne kwizera hamwe na Nzeyimana Marigoreti baguye mu mutego w'abantu batatu mu gihe bari bavuye ku isoko yaho ku mugwa mukuru wa komine mu Bukeye bikavugwa ko barasiwe ku mutumba Gahaga muri karitsiye ya Muyange ya gatatu nk'uko makuru avaho muri komine Bukeye abandanya bivuga hakaba hari inkisaha zibiri zirenga ari ne kwizera ngo yaciye ajanwa mu bitaro vyahitwa Giko muri iyo komine nyene ya Bukeye ariko ngo yahavuye asandaba kuko yari yakomeretse cyane nk'uko bivugwa n'ababibonye uwo bavukana Marigoreti Nzeyimana nawe ngo yaciye ajanwa kuvurirwa mu gisagara ca Bujumbura amakuru atangwa nabo mu muryango wabo baguye muri uwo mutego bavuga ko bigeme uko ari babiri bibwe ibintu byose bari bafise harimo n'amafaranga atazwi igitigiri abo bakize ico gitero nabo ngo ntibigeze bafatwa igipolisi kikaba cazindutse gikizura mu mayira asohoka nayinjira muri komine Bukeye kugira ngo barabe ko bubafata nk'uko makuru avaho muri komine Bukeye abivuga
imyidogo yari myinshi kuri uyu wa kane uheze mu badandaza bo mu ntara ya Gitega biturutse ko bategetswe kugara amaduka yabo imvo kukaba kwari kugira bitabire igisabisho c'amashimwe catunganijwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu mu gihe yariko ahimbaza umwaka amaze ku butegetsi abadandaza bo mu ntara ya Gitega basaba ko ivyo bikorane vyoza birajamwo ababishaka atagahato nk'uko umushikiranganje w'intwari yo hagati aherutse kubishikiriza ni inkuru dushikirizwa na Beni Axela Kana
hiyo ruguru nitubona abantu bugara sinzi ivyo barimwo nabo imirimo yose irugawe sisoko gusa
aho ni neza na neza mu isoko rikuru ry'intara ya Gitega guhera saa munani zo kuri uyu wa kane abadandaza bariko barasabwa kugara amaduka mu gihe harategekanijwe itanguzwa ry'amasengesho y'iminsi itatu amasengesho yo gushima Imana ko umukuru w'igihugu buca kwiza umwaka hawe kurongora igihugu abadandaza basabwa kugara Uwanse nawe agacibwa amande kandi agafatwa ko agararije kwakira umubyeyi
wase gukingira ko amasaha abiri wase gukingira ko amasaha abiri uzoshe utanga amande yaho wagararije kwakira umubyeyi wawe ubwo mukuru n'umubyeyi wawe rero ukorera mu Burundi inyuma y'umuhinga mu kuva saa munani rukugara
abadandaza bakaba batakira neza ko babuzwa kubandanya bironderera ico rirenza kandi arico kiba cabazinduye kandi leta idasiba kubasaba amatagisi basaba ko bari ku mirimo bo bareka
umuntu na kutwe n'ibintu by'amatagisi n'iki bibatsa ko bari tubanza kutureka tukakora ama kurane kinaza kuturamo abumva babyifuza ko bojayo bibatsa ko kuca mu gikorane hari kubitegeka hari kuca no kuyumva umuhumburira hari kukumva kitukuye ngo dukore mu bidandaza tuba dusumva ntibiba biriko birasohoka ya nyungu ntituronka ntirasiyo ntituronka
iyo myidogo ibaye mu gihe umushikiranganji w'intwari yo hagati n'umutekano yaheruka kumenyesha ko kuja gusenga bidasaba guhungabanya umutekano w'abandi Jean ko buca umushikiranganji
no gutora kurashigikira leta muri yandi yavuka igihe mutunganya ibikora n'imyemeje muri kabantu baje kugira
mwamenya ko ayo masengesho ategekanijwe mu kiringo c'iminsi itatu mu ntara ya Gitega amaze kuba umugenzo mugambwe CNDD-FDD ico gihe cose imirimo ibanza guhagarara amasengesho akaba yabereye kuri paruwase Saint François d'Assise iri mu Magarama akaba yatangujwe na Musenyeri Simoni Ntamwana hakaba hari n'umukuru w'igihugu
urunani se ko harusha rwiyemeje guharanira amasezerano yatewe kigikumu yarusha rubona ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye byamutaye kuwa amazi kugira ngo atore umuti w'ibibazo vya politike biri mu gihugu inyuma y'umwaka ashitse ku butegetsi Evariste bambwiyumvira harongo yugorunani avuga ko n'ivyahuha vyahuhutse abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi birirwa baratotezwa n'ukwicwa bakicwa ikibabaje kandi ngo ni akarimi gasosa k'umukuru w'igihugu ivyo avuze kenshi bitaja mu ngiro tega matwi Frederic bambwiyumvira
umuntu aravye mu vya politike no kuvuga itunganywa ry'inzego z'igihugu twebwe twarabonye ngende amatora yagenze kandi twaravuze aho duhagaze ku mugambwe se NDDFDD utatsinza amatora no kuvuga haci haza inzego zitaje zije kwishura ku bibazo by'abanyagihugu zabaye inzego zigizwe na gisirikare n'umugambwe se NDDFDD ku nyungu z'uwo mugambwe kuko uwo mugambwe ufata igihugu kwa umugambwe maze utari muri uwo mugambwe ntube umunyagihugu bya politike kandi twovuga yuko uyo mukuru w'igihugu mushasha yaje nkuko yabyivugiye akurikira ikirenge cha sebuja na cyane cyane mu guhamba Burundi amasezerano ya Arusha turabona kandi ko mu gihugu imigambwe atajambo gifise ko atabantu bacobaga kuvuga ibitagenda neza mu gihugu kwa ahubwo abanywanyi benshi basenere bubaga kuvuga ibitagenda neza bicwa canke bakavundira mu mvuto urabona neza yuko umugambwe uri ku butegetsi wacitse umugambwe umwe inzego z'igihugu nazo ni inzego z'umugambwe umwe aho abanyagihugu badagisorukiwe kubera ko abariyo baserukira inyungu z'umugambwe wabo n'inyungu za bene wabo basangiye umugambwe turabona kandi yuko uyu mukuru w'igihugu avuga ururimi rusa n'uryoshe ariko ugasanga ukeye agira ibihushanye mwibuke iby'abanyororo mwibuke iby'amfasoni kaneza mwibuke ejo bundi bijanye n'uko abari hejuru masonga y'inzego bo vuga ibyo batunze uyu munsi akavyemera buke akabihakana buke akabyemera ibyo byose ni byerekana indimi zibiri zitatu zisohoka mu kanwa k'uyo mukuru w'igihugu
ninde ategeka koko mu Burundi anshani ko yagize arongoye umuhari w'agateka ka muntu iteka yibaza inyishu y'ico kibazo afatiye ku majambo meza ashikirizwa na Evariste ndayishimiye ariko ntaje mu ngiro irya vuba n'iryo yavugiye imitakataka mu ntara ya Bubanza ku wa gatanu heze yari aramutse yitaba ibirori byo gutanguza umwaka wa kaminuza w'2020 ushire w'2021 mu ishure kaminuza y'igipolisi i Bubanza umukuru w'igihugu akaba yaragabishije yongera arihaniza uwo wese aja kubiri n'amategeko amugenga ko atazokwihanganirwa igiteka iti nta cizere ko bizoja mu ngiro ni nkuru tubaza Diane nkuru nziza
Evariste ndayishimiye ubwo yihaniza abapolisi ko bovavanura n'ibikorwa bitari byiza bishobora gucafuza ubutegetsi bwiwe yabasavye kurangura neza imirimo bajejwe mu gutunganiriza neza aho bajejwe gukingira bose
kurikiza gusa amategeko kugira ngo ntagire uburenga ndahakane kwezo arabazovuga ko uburongozi bwa ndayishimiye bwakingiye ikibaba abicanyi kubera batangiye umuryango ubwoko cyanjye intara ni rero ndabatumye n'akizigenza banyu kuko ni rero nzobibazwa uzokwandangwa n'abanyagihugu
Asher niko yagize arongoye umuharu haranira agatega kazi na muntu iri giteka abona ko byari kuba vyiza iyo abimvugo yo janye n'ingiro
kuvagiye bavuga amajambo meza mugabo abantu basiga kwicana basaba kuri ruzo ni bagwagarikwa ndetse mu mategeko cy'umvira rero umukuru w'igihugu avuga ikintu kije mu ngiro n'avuga ashikanganje avuze ikintu kigaragiye mu ngiro atuvuga nta jirvindira kucha avuze ikintu ukekira cyagiye mu ngiro umuntu agace yingira simone igihugu gitwagwa nande bizumvikana ko yoguma avuga amajambo gusa ntagira ikintu na kimwe kija mu ngiro muri iri giteka turanyotewe umunsi twokumva ayo majambo avuga agiye mu ngiro
kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 Evariste ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi gushika mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka n'igiteka yerekanye mu rwandiko yasohoye ku munsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi ko hari hamaze kwicwa abantu bagera ku 446 na 489 basinzikarijwe ubuzima hamwe na 44 babuzwe irengero. Akenshi ababikoze bakaba batarakurikiranwa.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi warahimbajwe kuri uyu wa gatanu mu ikambi impunzi z'abarundi Nduta muri Tanzania. Uwo munsi usanzwe uhimbazwa uyu munsi igenekerezo rya 20 Ruheshi uko umwaka utashe. Impunzi zaboneyeho akaryo ko guserura ingorane bafise, muri zo harimwo ibijanye n'umutekano muke, ukutavugwa neza ku mavuriro bitura be n'ibifungurwa bitagikwiye. Inkuru ya Trifine Kaniwabo.
Ibyo birori byo guhimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi byabereye muri zone ya gatanu ahinduka nyene. Iyo kambi isanzwe ikunda kubangamirwa n'umutekano muke. Uburongoye impunzi yaboneyeho rero akaryo ko gusaba ko bokingirwa bikwiye. Mu gihe uyu munsi wahimbajwe ikiza korona kikibangamiye isi, impunzi zarasabye kuronswa ibikoresho vyotuma bashobora kwikingira ico kiza.
Abashonge zone nuko mu kambi mu vyo bagiye bashikiriza harimwo ingorane y'umutekano, hakabamo ingorane z'amagara y'abantu, iyongerwa ry'imfungurwa, bakaba banasabiyeho kandi ko hokongerwa ibikoresho bikoreshwa mu bijanye no gukaraba kugira ngo umuntu abandanye yikingira iyo ngwara y'ikiza.
Mu ijambo ryiwe uwutwara ikambi yaserukiye leta ya Tanzania muri ivyo birori, yamenyesheje ko mu mutekano uhungabanywa n'imirwi y'abasuma bitwaje ibigwanisho. Yasavye rero impunzi gufasha gutuza izo nkozi z'ikibi. Uwuserukira ishirahamwe ryitanga impunzi HCR muri Tanzania yasavye amashirahamwe akorera muri ico gisata kwitaho kurusha gufasha impunzi kugira babeho neza. Tubibutse ko uyu munsi usanzwe uhimbaza itariki 20 z'ukwa gatandatu wahariwe impunzi zo ku isi. Kare witwa umunsi wahariwe impunzi nyafrika, ariko mu kwezi kwa 12 umwaka w'2000 inama nkuru ya ONU yashinze kubaye umunsi wahariwe impunzi ku isi yose.
Tubamenyeshe ko uyu munsi mpuzamakungu hariwe impunzi uhimbazwa igenekerezo rya 20 Ruheshi uzohimbazwa kuri uyu wa mbere aho bukera mu ikambi y'impunzi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ngaha duce dusozerera makuru yaranze inondwi kuri radio Inzamba agateka kawe. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi co zinkaze nkaba ndabifurije ibihe byiza.
Ngiyi Inzamba
Inzambira samirana.
Amakuru makuru